или Незвиди Америк. Izwi Amerika libashikiriza ibiganiro bya ryimisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse shuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2022. Kuri mikoro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Ishyirahamwe ryishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera muri Canada ririyamiriza rikogwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze bimaze iminsi rikogwa n'umugwi Sever. Emmanuel Nkurunziza atwara iryo shyirahamwe avuga ko uwo mugwi ufite intumbero za politiki.
Severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri 2022 yatanguye bifasha ibikorwa byo kwitoza vya CNDD kubera umwe wese agashyirwa wamugabiye.
Yamara Pia Kavenda yicariye arongoye umugwi Severi wese ko abibona
mu mezi ari imbere. Severi zokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri, ukuri kubohora, ukuri kuremurura baremerewe, ukuri kufasha abarundi kubana bubahana, ukuri kudafatira mu kivunga.
Imbere yuko dushika kuri iyo nkuru hamwe n'izindi nkuru tubafitiye, tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Alois,
urakoze. Fidele turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump ntagikuwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu inyuma yo kwezwa na Sena ejo ku munsi wa gatatu ku byaha bibiri inama nshingamateka yari yaramwegetse ko yegejwe mu gihe hasigaye amezi 9 imbere yuko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icumi na kumwe, aho Perezida Trump arondera manda ya kabiri mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Perezida Trump yamye avuga ko abademokrate bamye barondera kumukura ku butegetsi mu cyo yise uguhigwa nk'umurozi. Ubu naho arashobora kwigamba avuga ko yabatsinze. Trump ahaye abaye umukuru w'igihugu wa gatatu mu myaka 2044 ya kahise k'Amerika yegetswe ko ivyaha n'inamashinga amateka, ariko mu nyuma akezwa na Sena akagumizwa ku butegetsi. Abaye kandi umuperezida wa mbere wa Amerika yegejwe ariko akazosubira kwitoza kugira arongore iyindi manda ya kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ririko rirasaba imfashanyo y'imiliyoni 675 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha gukinga k'umugera wa Ebola udatandukira isi yose. Benshi muri ayo mafaranga azofashishwa ibihugu bifite ibisata by'amagara y'abantu bitishoboye kugira bakingire abanyagihugu bavyo mu mezi atatu. OMS ivuga ko abantu 243 bamaze kwandura, abandi 190 bakaba bamaze gufa mu Bushinwa, hamwe n'abandi 191 bamaze kwandura hanze y'Ubushinwa. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ashikiriza ko abantu botekana ntibagire ubwoba ko hari ibiriko birakorwa kugira uwo mugera uhagarikwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Kenya yashikirije ku bihugu bya Afrika bikwiye guhabwa umwidegembyo guhitamwo nimba vyogirana imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke n'Ubushinwa, agabisha ibihugu rutura kw'isi gushaka gucanishamwo umugabane wa Afrika. Perezida Uhuru Kenyatta yabivugiye ejo ku munsi wa gatatu mu rugendo arimwo aha i Washington, aho hanuganurwa ko Amerika ishaka kuganira na Kenya ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa mu bwisanzure. Presidansi ya Amerika yashikirije ko Trump ategekanya kuvugana na Kenyatta ku migambi mishasha kugiranira imigenderanire mu gisata cy'ubudandaji. Nayo umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo azokora urugendo rwa mbere mu karere ka Afrika ko munsi ya Sahara byatangajwe n'ubushikiranganji arongoye ejo ku munsi wa gatatu. Pompeo azogendera Senegal, Angola na Ethiopia kuva ku itariki ya 15 gushika 19 z'uku kwezi kwa kabiri, ahazobonana n'abakuru b'ibyo bihugu. Pompeo ategekanya kandi gushikiriza ijambo ku cicaro c'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika i Addis Abeba muri Ethiopia. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Burkina Faso hamwe na yabashinga amateka azotunganywa ku itariki ya 22 z'ukwezi kw'11 uyu mwaka wa 2020 nkuko byashikirijwe na leta ejo ku munsi wa gatatu. Perezida Roque Marc Christian Kabore azosubira kwitoreza iyindi manda muri ico gihugu cyo muri Afrika y'Uburengero gihanzwe n'imigwi y'iterabwoba. Kabore yagiye ku butegetsi muri 2015 aba perezida wa mbere atowe kuva Blaise Compaoré yirukanywe ku butegetsi n'imyerekano y'abanyagihugu inyuma y'imyaka 27 yaramaze atwaza igitugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Leta z'Ubumwe za Amerika zizotangura gushyira mu ngiro amategeko abuza abimukira b'ibihugu bimwe bimwe kwinjira muri Amerika ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri. Leta ya Trump ivuga ko izo ngingo zafashwe ku mvo z'umutekano wa Amerika. Ibihugu bya Birimaniya, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudani na Tanzania byongewe ku rutonde rwa mbere rw'ibihugu byegwa n'iyo ngingo, navyo byari Irani, Libya, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela na Korea ya Ruguru. Abanyagihugu b'ivyo bihugu bitandatu byongewe ko ntibazohabwa visa z'ubwimukira kiretse batanze ibisobanuro bihagije, ariko visa zikazobandanya zihabwa ba mukerarugendo abikorera utwabo hamwe n'abaza kwivuza ha muri Amerika. Nayo muri Malawi, Perezida Mutharika yategetse abashingamanza biwe kunguruza ku ngingo sentare yafashe ku munsi wa mbere yuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi yabaye bifutwa agatunganywa ayandi.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kuyerekeye u Rwanda, aho urwego rujejwe itohoza ry'ivyaha mu Rwanda RIB rutangaza ko rwatanguye iperereza ku munyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'ubutungane ajejwe ibwirizwa shingiro mu Kamana Olive yari amusabye guca mu cuma gisaka abinjira mu nyubakwa ya Grand Pension Plaza mu gisagara ca Kigali, aho kubikora akamusunika akagwa hasi. Umuvugizi w'ubwo rwego yabwiye Ijwi rya Amerika ko uwo muyobozi akurikiranwa icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Asumtaka Boye.
Kuri uyu wa mbere nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ubutumwa buvuga ko Minisitiri Uwizeyimana Evode yahiritse umudamu ukora mu kigo gicunga umutekano cya ISCO akikubita hasi. Ababonye ibyabaye bavuga ko uyu mudamu yaba yarasabye Minisitiri Uwizeyimana Evode kunyura mu cyumba gisaka mbere yo kwinjira mu nyubako ya Pension Plaza iri mu mujyi wa Kigali, ariko Minisitiri ntabikora ahubwo agahirika uyu mudamu akitura hasi. Nyuma y'umunsi umwe inkuru imaze gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, urwego rw'ubugenzacyaha RIB gutangaza ko bwatangiye gukora iperereza kuri iki cyaha. Umuhoza Marie Michel uvugira uru rwego yabibwiye Radio Ijwi rya Amerika.
Yego, nibyo ibikorwa by'iperereza byaratangiye.
Ubundi se ikintu kiba cyabereye mu ruhame nka kuriya kiba kisaba iperereza?
Ati na kamwe kidasaba iperereza kugira ngo umenye ukuri kuko ibintu byagenze, iperereza ni ngombwa. Ushobora kubikora mu bikabera mu muhanda, ariko mu muhanda nta mugenzacyaha uhari uri kandi guhita akora iperereza. Niyo yaba hari ukuntu nawe yafatwa mu rwego rw'umutanga buhamwe. Ni ngombwa cyane.
Ubwo ni icyaha akurikiranyweho?
Ni ugukubita no gukomeretsa.
Icyo cyaha gihanishwa iki kiramutse kimuhamye?
Icyo cyaha uraza kugisanga mu ngingo y'ijana na 21 igitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda. Igihano ni hagati y'imyaka kugera kuri 5.
Nyuma y'amasaha asaba imbabazi ndetse avuga ko ibyabaye bitari bikwiye. Ubwo butumwa bwagiraga buti ndicuza nkomeje ku byabaye, ntabwo byari bikwiye kuri jye nk'umuyobozi ndetse n'umukozi wa leta. Namaze gusaba imbabazi umukozi wa ISCO ndetse n'ubundi sabiye mu ruhame, nzisaba abantu bose muri rusange.
Amubabare ashobora kutamusaba indishyi z'akababaro, ariko ibikorwa byikurikirana cyaha ntabwo imbabazi zibikoraho.
Kuri wa kabiri kandi ikigo ISCO cyatangaje ko Uwizeyimana yahuye na Madamu Oliva ari kumwe n'ubuyobozi bw'iyi sosiyete ku cyicaro gikuru cya ISCO mu rwego rwo gukomeza gusaba imbabazi ku ikosa ryakorewe Oliva ari mu kazi ke mu rwego rw'ubugenzacyaha kugeza ku myaka 5. Asumtaka Boye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banyuranyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri kiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi ishyirahamwe ryishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera muri Canada ASE Genocide Canada ryiyamize ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze bimaze iminsi bikorwa no mu Gwisere ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu rwandiko ryashize ahabona iryo shyirahamwe ry'abarundi ribona ko uwo mugwi uhengamye kuko uvuga ko werekana ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo irindwi na kabiri gusa kandi hari abatutsi bishwe mu yindi myaka nk'umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na gatatu. Abarundi basaba leta kwitondera icyo gikorwa kugira ntigicanishiremo abanyagihugu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Igikorwa cy'umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ntikivugwa ko rumwe ishami ryishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi ASE Genocide rikorera mu gihugu cya Canada ririyamiriza ibikorwa by'uwo mugwi. Ni mu gihe uwo mugwi umaze iminsi wegeranya ibinogo rusange biri mu ntara zitandukanye z'igihugu ahashinguwe abantu bishwe mu mahano igihugu cyagiye kiracamwo. Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa ASE Genocide Canada aranegura ko uwo mugwi severe uhengamye kuko ku bwabo werekana ibinogo rusange hamwe n'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gusa. Umwaka severe uvuga ko hishwemwo abantu benshi bo mu bwoko bw'abahutu. Nkurunziza ati severe ushaka kwerekana ko hishwe abahutu gusa kandi atari ivyo.
Nk'akarorero mu gice ca Karusi aho mu mpera zo ku kwezi kwa mbere kwa 2022 babubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuzwe avugwamo na cyane cyane mu ntara zo hagati mu gihugu eka Karuzi Gitega Muramvya n'ahandi hose ashaka n'amvuza kuri hakuru tutibagiye za Ruyigi Kayanza ikorona nk'igihugu cyose akaba ico gituma rero twitwahakanye yuko sever ibandanya ibesha makungu ibesha n'abarundi ivuga yuko iriko irerekana ahambwe abarundi bishwe mu 1972 ikabicisha mu kuzimanganya ikintu cyose cerekana ihonyabwo kugyakorewa abatutsi. Ibyo rero twebwe tukaca tubido makuru toki tukabindegura twivuye inyuma kuwe aho kunywanisha abarundi nkuko bivugwa bizimiza ukuri.
Mu mpera z'ukwezi guheze Pierre Claver ndayicarije arongoye uwo mugwi sever yari mu nama nshingamateka gushikiriza icegeranyo c'ivyo baranguye mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda.
Umugwi sever umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfata kibanza igitigiri c'abantu bashika ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri n'abantu amajana atanu na batanu bishwe canke bagiye mazi mayongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo. Ico gitigiri dushikirije n'abantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara ikomine umutumba canke ikarikiye. Ivyo bitigiri bikaba byavuye mu by'abituye umugwi ku bushake bwabo gusa. Hariho rero n'abandi benshi batararonka akaryo ko gushikiriza ivyabo.
Abagize ASE Genocide Canada bagwiriyemo abacitse ku icumu mu bwicanyi bwatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu babona ko uwo mugwi sever ufise intumbero za politike cane cane muri iyi minsi yegereje amatora. Bibaza igituma ata binogo vyahambwemwo abatutsi biraboneka.
Severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri 2022 yatanguye bifasha ibikorwa byo kwitoza vya CNDD kubera umwe wese agahira uwamugabiye. Je tumicambere dusaba nuko iyo CV ibikorwa byayo bihagarara bikazosubira kukorwa ari uko agiheho mu wigenga no
ndayicariye arongoye uwo mu Sever wewe siko abibona
mu meza ari imbere Sever zo kwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri ukuri kubohora ukuri kuremurura baremerewe ukuri kufasha abarundi kubana bubahana ukuri kudafatira mu kivunga
si aste genocide gusta rivuze ko ibikorwa bya Sever birimo amahinyo kuko n'abatavuga rwe na leta canka amashami yigenga co kimwe no mugwi wa ONU ujeje wagateka kazi na muntu bari bamaze kubivuga ndayicariye arongo yo mugwi kuva mu mwaka w'2018 avuga ko abawagireza guhengama arabashaka kuwandika ibara kandi ko arabadashaka ko ukuri kuri kahise ku Burundi kamenyekana abahamagarira nyabuna kuzana amakuru bafise kugira ngo afashe mu kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ari nayo ntego yo mu Sever washezweho mu mwaka w'2014 uwo ujeje gutohoza ku mahano yashekiye Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'2008 yamara abatabemera bobo bavuga ko icyo gikorwa kitazoworohera cye Clavenio Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbere ukuntu amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Burundi kandi mu gihe isibe ry'inzigera imaze kwibonekeza mu bihugu bitari bike mu karere ka Afrika y'Ubuseruko n'ihembe rya Afrika leta y'u Burundi itangaza ko umuti nyamukuru ari kuzinoba no kuzifungura umushikiranganje ajeje rw'uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema asigura ko no muri kahise ari uwo muti abategetsi n'abarundi bakoresheje mu kuzituza eroje buri kaneza afise ibindi kuri inkuru
ku Burundi bwitwa izina bumaze guterwa n'inzige mu biringo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami mwezi gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu Burundi na cane cane mu kingira imbibe z'u Burundi no kugwanya bakava amahanga bashaka kubuvogera akaba yatwaye hagati y'umwaka w'1952 1998 ubwa kabiri hari kuri Republika ya kabiri mu mwaka w'1986 ku ntwaro ya President Jean Baptiste Bagaza nawe nyene ahwizwa ko n'abarundi bose nkwateje imbere igihugu hagati y'1976 n'1987 ku ntwaro ya Bagaza icyo gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura nubwo abategetsi niwo muti baterekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'u Burundi Deo Guide Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yabitangaje mu iganiro hamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri kubo babatangazwa n'uko inzige zishobora kuribwa bwana Rurema arabasigurira akanabamara n'amakenga
twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tubifashe twabitungira kujya kwa mushikake amugatushira ku muriro kugira ngo ajye amababa apfeko wasanga indani hari mu muceri twarabyihereza kabisa urumva rero naho izo nzige zatera umwamwezi gisabo bahanuye yuko aho kuba ingorane baca bazana amasafuriya batesemo arimo ibisigarira by'imfungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira ku ziko none inswa ntibazifungura naha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo kandi singaho nyene hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha nubundi bwoko tudukoko bakabifungura kugira ngo murumva nkaha kujya muri Kongo aho babonye ibikogoshe ntibabiheba twogira ico gisija sikashika izo bazaje zose twozifungura
umushanganje urema namenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isi y'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika
gushiraho umugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzosobora guhagarikira ibikorwa byo gukinga uzobugizwe n'abakozi bakuru bakuru bo mushikiranganje nabo dufashanya mu iterambere n'abajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare gushiraho integuro yo gukinga ikiza n'ikidushikire giturumbuka gutunganya ingendo so guhanahana ibyiyumviro mu bihugu bimaze gutegwa n'ibyo biza by'inzige gushiraho ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu guhimiriza abenegihugu ku bikorwa byo kurwanya izo nzige na cyane cyane ikoreshwa ry'ibiterwa bifasha kurwanya indwara z'ibiterwa nk'igiterwa cyitwa nime no kubahimiriza kwama batoza izo nzige mu mirima yabo bakazihate
ibihugu bya Kenya, Ethiopia, Sudani y'Umanuko, Eritrea na Somalia mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu byo ku isi bitari bike ubwa mbere zatangiye kuvugwa hari mu mwaka w'1915 ziguma zisubiriza ku mwaka w'2005 Roger Urikaneza Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku munsi wa kabiri yashikirije ijambo ngarukamwaka ku Banyamerika rigenewe kubagaragariza uko igihugu gihagaze. Mu bintu bikuru bikuru yerekanye n'uko igihugu gihagaze neza mu bijanye n'ubutunzi. Mu bitangaje benshi bakurikiranira hafi ibijanye n'imigenderanire hagati ya Amerika n'ibihugu byo mu karere ka Afrika nuko ataco yavuze kuri ako karere mu bavuga ko batangaye harimo Olivier Kamanzi ayoboye urunani rw'abacuruzi b'abanyafrika muri Amerika ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce aba mu gisagara cya Chicago avuga ko iryo jambo President Trump yari shikirije mu gihe Amerika iri mu bihe bidasanzwe yari kuri mikro na mugenzi wacu Eddie Gwema
ibyo yavugaga mu by'ukuri urebye koko hari ibyo yavuze biri byo yibanze cyane ku bukungu bwa Amerika yibanda cyica kabiri yibanze ku mutekano mu gihugu imbere n'ibindi bijyanye na ndimukira ibyo byose no kwerekana ko by'ukurarwe uteje igihugu imbere mu by'ukora mu presidensi udasanzwe ibyo ariko urebye nk'uko na ubizi hano muri Amerika urwego rw'ubukungu mu by'ukuri bubyifashe neza icyo ntabwo yabishe
uvuze ko yabivuze mu mwuka udasanzwe ubwo inteko ishinga amategeko yari imaze iminsi yiga niba yakwemeza ibyaha umutwe w'abadepite wamureze byagaragaye ubwo Perezida Trump ubwe akigera mu nteko ishinga amategeko kugira ngo ageze ku baturage iryo jambo ntiyigeze akora mu kiganza cy'umuyobozi w'umutwe w'abadepite uba wakiriye Perezida ndetse haza no kugaragara umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi atabura ijambo rya Perezida Trump ubwo yari arangije kurigeza ku Banyamerika ibyo ni ibintu bidasanzwe muri politiki y'iki gihugu
nibyo koko byaragaragaye Perezida Donald Trump yaherezaga ijambo ribugezeho ku Banyamerika riherereza Madame Pelosi utegeka umutwe w'abadepite anariha uriya vice perezida we bakorana icyo gihe uriya mudamu uyobora umutwe w'abadepite yashatse kumukora mu kiganza ngo amusuhuze Trump aramwirengagiza yanga kumusuhuza. Ikindi nacyo nk'uko umaze kuvuga cyagaragaye kidasanzwe ni uko arangije ijambo uyu mudamu Pelosi ijambo rye yariciye ko kwerekana ko iryo jambo nta gaciro bifite mu maso ye. Icyo kintu rero ni ikintu kimwe kivugwa mu makuru cyane cyane bikubona yaraciriye ya jambo nk'abarepubulika bari bibona nk'aho ari agasuzuguro gakomeye cyane ari nk'icyaha, abademokrati bo bakabifata nk'aho nyine bavuga ati iyo umuperezida twasezereye we nta nubwo twagombaga kumwakira mu nteko ishinga amategeko hariya yaje kugezaho ijambo abanyamerika n'isi yose. Ni ikintu kidasanzwe muri iri jambo mu by'ukuri byabaye mu bihe bidasanzwe.
Hanyuma mu bijyanye n'umubanyi n'amahanga, Perezida Trump yagarutse ku mibanire ya Amerika n'ibihugu bitandukanye, umugabane w'Uburayi, agaruka ku mugabane wa Aziya, agaruka ku byo arimo gukora mu burasirazuba bwo hagati, mu majyepfo ya Afurika muri za Venezuela, ariko nta jambo na rimwe ryigeze ryumvikana muri iryo jambo Perezida yagejeje ku Banyamerika agira icyo avuga ku byo Amerika yitegura gukorana n'umugabane wa Afurika. Ibyo nabyo ni ibintu bidasanzwe.
Nibyo koko rwemura bivuze, ariko kuri twebwe ntabwo tufata nk'ikintu kidasanzwe kubera ko Trump kuba yafata ubutegetsi Afurika ni ikintu atigire yitaho, ntabwo yigize ahiha uruhare rukomeye cyane. Urebye nk'abandi ba perezida bose bagiye bafata ubutegetsi, uribuka nka Perezida Obama muri manda ye ya mbere yasuye Afurika, akarere ka Afurika, ariko biragaragara ko Trump agiye kurangiza manda ye adasuye Afurika. Urebye na Secretary d'Etat ubundi abandi bajyagaho babaga bageze muri Afurika inshuro nyinshi cyane ku mugabane wa Afurika, ariko na Secretary d'Etat umuhagarariye nawe wabara nk'inshuro agiye muri Afurika, sinzi nimba ari nimwe agiyeyo, ntabwo mbyibuka neza. Bigaragara yuko uruhare aha ubutegetsi bwa Trump aha kuri Afurika ni buke cyane, ni buto cyane.
Uwagiyeyo yari Rex Tillerson, ndibuka ko icyo gihe ari nabwo yahamagajwe kugira ngo bamusezerere mu kazi. Hanyuma Mike Pompeo we ngira ngo yagiye gutanga ijambo muri kaminuza i Cairo mu gihugu cya Misiri.
Nibyo, urumva inshuro ebyiri gusa bya Secretary d'Etat ni cyane. Nye cyane ugereranyije n'abandi inshuro bajyaga muri Afurika, wasangaga Afurika bayiha uruhare rugaragara, ariko muri administration ya Trump nta manda ye ya mbere urebye, wenda twizeye ko naramuka atowe muri manda ikurikiyeho azayiha uruhare rugaragara, nk'uko aho uruhare rugaragara nk'akarere ka Aziya, nk'Uburayi n'utundi turere two ku isi, twizeye ko azagerageza kureba ko Afurika nayo ari umugabane nawe ugomba guhabwa uruhare rukomeye muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Amerika.
Olivier Kamanzi ayobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugaga rwitwa Africa Global Chamber of Commerce, akaba aherereye mu mujyi wa Chicago muri Leta Illinois. Nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu ha Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire, bwana Kamanzi.
Edi, murakoze cyane kuba mwantumiye.
Nzuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no muri Kinyarwanda, hano muri studio ya 5 muri 10 na Joy Diane na Nina Hazwenge kwashikiriza.